Iyi ni Radyo Üzvili Amerika. Üzvili Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe na zanshuti muduteza matwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 15 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyonga. Mbega mubona amajambo abiva inzankano hagati ya moko mu karere k'ibiyaga binini yobonerwa umuti bigenze gute? Burundi cyo kibazo kiramaze iminsi kibonekeza ku mbuga ngurukana bumenyi.
Mubona yuko abagifise ibintu byo gucanishamwo bibi ko vyobavamwo bagakwirikirana imvugo nziza iranguye idushikana ku iterambere rirama.
Uyo ni umwe mu Barundi bakomoka mu ntara ya Gitega basobanura uko ikibazo cyobonegwa umuti. Mu Rwanda Police Sabagina yayobora urunani rw'imigambwe ejo yagirijwe ibyaha 13 harimwo n'iterabwoba. Burundi bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Nakivale muri Uganda hamwe n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Rusenda. Imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafite reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyisi.
Urakoze Fideli. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Côte d'Ivoire ejo ku munsi wa mbere yarugururiye inzira Perezida Alassane Ouattara yo kwitoreza manda ya gatatu. Iyo sentare kandi yarankiye uwahoze ari Perezida Laurent Gbagbo hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Guillaume Soro guhiganwa muri ayo matora yo mu kwezi kw'icumi itariki ya 31. Yemereye 44 bari batanze dosiye zabo bifuza kuzohiganirwa iyo ntebe. Ku murwa mukuru w'ubutunzi Abidjan, abakora imyiyerekano baraturiye imodokari ya bisi mu gace ka Yopougon inyuma yo gushamirana kwabaye hagati y'urwaruka n'abajejwe umutekano. Abantu hafi 15 baramaze kwicwa mu mishamirano kuva Perezida Ouattara w'imyaka 78 atangaje mu kwezi guheze kwazohiganwa muri manda ya gatatu. Ni mu gihe kandi hari ubwoba ko hashobora kwaduka intambara ntiyahitanye ubuzima bw'abashika 3,000 haraheze imyaka 10. Mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera ko Perezida atwara manda zibiri Ouattara n'abamushyigikiye bisiguye bavuga ko ibwirizwa shingiro ryo mu 2016 rimwemerera gutangura gushya kuri zero. Umushikiranganji wa mbere wa leta mfata kibanze ya Libya ikorera mu buseruko yahisemwo gutanga imihoho inyuma y'imyerekano iriko iraba mu bisagara byo mu buseruko. Iyo myerekano yabayemwo n'igitero ku cicaro cy'umugaba w'ingabo General Khalifa Haftar cyabaye mu mpera z'indwi irangiye. Iritanga imihoho rije inyuma y'imyerekano y'urutavana ko yabereye ibengazi no mu bindi bisagara byo mu buseruko. Kubw'ubuzima bwo kubaho bubandanya kuba nabi mu banyagihugu harimo nibura ry'umuyaga nkuba amazi meza hamwe n'ibintu bya nkenerwa mu buzima bwa misi yose. Ku rundi ruhande imyerekano yiyamiriza leta y'i Tripoli ishyigikiwe na ONU yavuye mu mwumvikano yarakomerekeyemo abatari bake mu ntango z'ukwezi inyuma yaho abasirikare babarungitsemo amasasu. Libya yigabuyemo ibice bibiri kuva mu mwaka w'2015.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abacungera imbibe b'Ubugiriki bavuze ko abana babiri hamwe n'umugore umwe bafuye jo kuwa mbere ku nkengera z'amazi igihe ubwato bwari bwikoreye abimukira buzamiye mu mazi kubw'umuyaga mwinshi. Bavuze kandi ko batabaye abantu 53. Tukiri kuri ibibazo by'impunzi inteko za ONU zicungera amahoro n'umutekano zaratabaye abantu 36 bagizwe hanini n'abanyesiriya zongera zitora ikiziga cy'umwe mu bwato bwariko buva ku nkengera za Libani ejo ku munsi wa mbere. Izi nteko hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR babitangaje ejo ku munsi wa mbere. Ahabo bantu bariko baragana ntihazwi. Umuvugizi wa HCR yavuze ko 25 muri abo batabawe bari abanyesiriya, 8 abanyelibani, abasigaye bava mu bindi bihugu bitatangajwe. Perezida wa Leta Zunze za Amerika hamwe n'uwo bahiganwa mu matora yimirije Joe Biden ejo ku munsi wa mbere bashimikiye kumiriro ibangamiye uburengero bw'igihugu mu myiyamamazo yabo. Perezida Trump yari amaze igihe acecetse kuri iyo miriro iriko iratongora mu mareta atatu ashyigikiye abademokrate iya California, Oregon na Washington. Yaragendeye California aranumviriza buramatari w'umudemokrate Gavin Newsom uko byifashe. Perezida Trump yaganiriye kandi n'abategetsi b'umurwa mukuru Sacramento w'iyo leta ya California hamwe n'aba leta. Kuri iyo miriro imaze kwica abashyika 35 hamwe n'amahegitari arenga umuriyoni yahiye. Urwo rugendo muri California rwari rufise intumbero y'umutima w'urukundo mu gutangaza ko yemeye kurungika abazimya miriro ba leta gufasha kugira aharonkere amajwi. Ku rundi ruhande, Joe Biden bahiganwa yahisemo kuguma mu rugo iwe nk'uko akunze kubikora mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'umugera wa corona. Biden yavuze ko Perezida Trump yanka kumvira abahinga ku mpanuro bamuha zijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Yavuze ko mu gihe Trump yokongera gutorwa akatwara iyindi manda y'imyaka ine, imiriro, imyuzure hamwe n'ibihuhusi bizokwiyongera kuruta kandi bisambure ibitare bike. Biden yafashe ihindagurika ry'ibihe arigira kimwe mu byo yiyamamaza ashira imbere, mu gihe Perezida Trump mu ntango y'intwaro yiwe yakuye Amerika mu masezerano mpuzamakungu y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, Paul Rusesabagina yayobora urunani rw'imigambwe MSD yashikanywe muri sentare y'intango ya Kicukiro iri muri sektori ya Kagarama mu gisagara cya Kigali acunzwe bikomeye kugira aburane ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Genzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiri Ubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Eric, ndizera ko wakurikiye urwo rubanza aho mu rukiko rwa Kicukiro. Paul Rusesabagina bashije kumubona, watubwira uko yaramize?
Nibyo Etienne Karekezi, nari ndi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama aho mu karere ka Kicukiro. Paul Rusesabagina yahageze ahagana mu masaha yine ari ibyo bikomeye, ariko yari mu mapingu yambaye imyenda ubona ko ari kace, ikoti n'ipantaro, ariko noneho ubona atambuka mu ntege nke yariko nabasha kuvuga nk'umuntu.
Hanyuma ku rukiko urebye aho abashije kugera, cyane ko abanyamakuru batabashije kwinjiramo hafi ya bose, hari umwe ukomeza ute?
Hari ibintu bikomeye uhereye mu mbago z'urukiko ukagenda ukagera mu rukiko. Hari hari abapolisi benshi benshi abambaye n'abatambaye, nubwo abambaye impuzankano z'akazi n'abambaye sivire, abambaye sivire babwirwaga n'uko wenda yashoboraga nko kuba yatambuka cyangwa yakunama ukabona bambaye ifumbo. Wenda ni ukuvuga ngo rero abanyamakuru ntabwo byari byoroshye kwinjira, kuko twagombaga kubanza kugaragaza icyemezo kigaragaza ko twapimye icyorezo COVID-19, ariko noneho nubwo washoboraga kuba wapimye COVID-19 utari ku rutonde rwakozwe n'inzego za leta. Hari ikigo cyitwa OGS gishinzwe ubuvugizi bwa leta cyangwa bwa guverinoma gishamikiye kuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Abo nibo bagenaga abagomba kwinjira bitewe n'uko bari batumye.
None mu rukiko nyirizina Eric, icyemezo cyafashwe cyangwa se ibyagezweho ni ibihe watubwira?
Byo nababwira habanje mbere na mbere impaka cyangwa se inzitizi ku baburanyi bombi zazamuwe na ruhande rwunganira Bwana Rusesabagina, zivuga ko Rusesabagina ubundi yagombye kuba aregwa nk'umubiligi kuza kuba umunyarwanda, ndetse ngo n'urukiko ntirwari rufite ububasha. Ariko nyuma y'izo nzitizi zose umucamanza yiherereye maze atisha agaciro ibyo byose byavugwaga n'abunganira Rusesabagina, maze ahita asaba ko umushinjacyaha gusobanura ikirego cyabwo. Ni ikirego ahanini urebye gishamikiye ku bitero byagabwe ku Rwanda, kubera ko Rusesabagina yari umuyobozi w'impuzamashyaka NRCD, kandi NRCD ikaba yari ifite umutwe mu mitwara gisirikare ariwo wa FLN wavugirwaga n'amajoro Mpayimana Karisse bakunze kwita Sankara ubu ndawe uri kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha busobanura ko mu bihe bitandukanye Jenoside Abagina yagiye yigamba ibyo biteroko babyanditse ku Rwanda kandi ko bigomba gukomeza bikabuka, bukavuga ko hari amafaranga mu bantu batandukanye barimo aho muri FDL yagiye yoherereza abantu batandukanye, ndetse ngo mu bugendacyaha yaba yaremeye ko yohereje byibura nk'ibihumbi 20 by'amayero. Nuko rero bukavuga ko bukurikije uko yashakishijwe mu buryo bugoranye ashobora kuba yaturuka ubutabera, bakamusabira ko banashingiye ku ngaruka ibyo bitero byagiye bigera ku Rwanda byaba byiza afunzwe by'agateganyo mu gihe kimwe.
Hanyuma se wowe n'abamwunganira hari icyo bavuze ku birego ashinjwa mu rukiko rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda?
Duhereye kuri Jenoside Abagina ku mafaranga aregwa ko yaba yarohereje uwo mutwe wa FNL ndetse n'abandi bantu batandukanye, yemera ko akimara kuriyaho hari iriya kirundi yiswe Hoteli Rwanda ikimara gusohoka Jenoside Abagina ngo yatangiye gufatwa nk'umumiliyoneri cyangwa se nk'umuherwe, abantu bakamwiyambaza akabaha ubufasha hari uwitwa Sindayo byo muri FDLR yemera ko ngo yamuhaye ibihumbi 300 by'amayero, ariko akavuga ko ariko Sindayo byari yamutakambiye akavuga ko hari andi mafaranga atagaragaza umubare mu makuru twagiye dusoma. Umugore wa Jenoside Abagina yohererejwe Major Karisse Mpayimana bakunze kwita Sankara, ariko nawe ngo ayamwoherereza nk'umuntu bavuka mu gace kamwe kitwa ngo Sankara nawe yari yamugaragaje ko afite ibibazo. Ku bindi rero wenda Jenoside Abagina yavuze ku by'ibitero nk'iya bimasa n'ahandi hantu byagiye bigaragara ku Rwanda bigahitana rero bamwe bigatwikana Sankara, yavuze ngo nk'umuntu wari umuyobozi arabyicuza ko byagize ingaruka kuko ntabwo yari atiteze ko bishobora kugira abo kwica. Abanyamategeko be rero bakavuga ko bakurikije kuba ngo haba ku migabane y'Afurika ku yindi migabane ntabwo yigeze hamwe n'inkiko, bagashingira ku buzima bwe uko amerewe ngo ararwaye, bakanongera bakavuga ko nanone umuntu w'inyangamugayo ngo yahawe igihembo buriya twakireba kuba yahawe umudari na Amerika George W. Bush, bakavuga ngo kubw'izo mpamvu ntandi bintu bigaragara bifatika byagombye ko ari umufungisha by'agateganyo bakamusabira kurekurwa akajya kwiga.
Hari n'ikindi kibazo Eric warabikurikiranye, abantu b'imiryango mpuzamahanga itandukanye yakomeje kwibaza aho ukuntu n'uburyo Polisi Abagina yafashwe akageza mu Rwanda. Icyo kibazo mu rukiko cyaba cyazamuweho?
Icyo kibazo gikomeje kuba amayobera cyane bwa ubushinjacyaha ndetse n'uburezi bw'umwe n'abanyamategeko nta n'umwe bigeza gikomoza ubwo. Uretse wenda kuba abantu baba bari mu matsinda ukajya kumva ukumva batangiye kuvuga na bwo ibintu bitandukanye ku buryo bigoye mu kuba wakwizera ikintu kitakwizera, kugeza kuri uyu munota biracyari mu mfungurira ntawavuga ngo yafatikiwe he, agezwa mu Rwanda ryari.
None nyuma y'uyu munsi y'uyu wa mbere hazakurikiraho ikibijyanye n'urubanza cyangwa se n'uburyo Jenoside Abagina aburana mu Rwanda?
Ukurikije uko bimeze, ubucamanza agiye kwicara asesengure imiburanire y'ababuranyi bombi, yaba Jenoside Abagina n'abamwunganira ndetse n'ubushinjacyaha, niho azatange umwanzuro ku kurekura cyangwa gufunga by'agateganyo Bwana Paul Jenoside Abagina, akazatangaza uwo mwanzuro ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa cyenda.
Eric, turagushimiye cyane ku bisobanuro waduhaye n'ubwo gukurikirana urubanza mu rukiko cyangwa mu nkengero zabyo bitari byoroshye.
Tukiri mu Rwanda, inyuma y'imyaka ibiri mu gihugu hagiyeho itegeko ryemerera imigwi imwe imwe y'abagore n'abakobwa gukoroza inda. Gushika ubu abari muri iyo migwi baracyatinya kubibwira abavyeyi babo ngo babafashe muri urwo rugamba, ahubwo bagahitamwo kwegera amashyirahamwe asanzwe yitaho abo bana. Sumta Kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu mwaka w'2018 nibwo Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko riha uburenganzira bamwe mu bakobwa n'abagore kuba bakuramo inda. Itegeko rigena ibyiciro bigera kuri 5 byemerewe gukuramo inda, harimo kuba utwite ari umwana, kuba utwite yarafashwe ku ngufu, kuba yarashyingiwe ku gahato, kuba utwite yaratewe inda na mwene wabo kugera ku gisanira cya kabiri, no kuba indi ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Hari abana b'abakobwa bagaragaye muri ibi byiciro babwira Ijwi rya Amerika ko nubwo itegeko ribemerera gukuramo inda bitewe n'uburyo batwise, ababyeyi babo batarabasha kubafasha muri uru rugamba. Aba bana b'abakobwa bari bafite impamvu zinyuranye zatumye bakuramo inda. babiri bavuganye n'ijwi rya Amerika bahuriye ko bafashwe ku ngufu. Twashatse kudatangaza umwirondoro wabo ku mpamvu z'umutekano n'ubusugire bwabo bwite.
Umuntu yaramumagaye umuntu tuziranye pe ngo nize ntangira akazi, ngiye nsanga ni abasore batatu aramfata ninya kubibwira mu rugo bose baramfashe. Naho mu rugo ndabibahisha ko ndi n'impfubyi mfite mama wenyine, ari anti wanjye wamfashije avumbura ko ntwite aramfasha njyana muri Isange. Ibibazo byanjye bikemuka gutya baranantwaza nyine birakunda.
Idari imaze kugira amezi angahe?
Atatu.
Ngezeyo bazana fanta nyine bigaragara yuko ari ibintu bari barateguye, bari bateguye fanta nyine bayivangiye. Fanta nyinyoye nimaze kuyinywa kundi mugambire nyine inzoga, numvise ari ikintu gihindutse muri njye. Niwambaza ngo byagenze gute bukeye nyine nisanze ari we turi kumwe nyina wo hantu. Nese niyitaho ko nta muntu nari mfite mu rugo, ntabwo n'umwe we nari kubibwira ko ntabwo byari kuba bari kunyitsa, ntabwo nari kubabwira. Noneho nza kubiganirira hano nuko bamara kumfasha. Inda yari igiye kwiza amezi abiri.
Aba bana b'abakobwa babwiye Ijwi rya Amerika ko bahisemo kwegera imiryango bajya bumva bavugira kugira ngo ibafashe kuko ababyeyi babo babatinye. Bwana Kagabo Aphrodis, umukozi mu kigo giteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu, avuga zimwe mu mbogamizi aba bana b'abakobwa bagihura nazo.
Icyo turimo duhura nacyo nuko y'ababyeyi banze ko umwana abikora nta nubwo bamuherekeza hehe kwa muganga, cyangwa umwana ababyeyi bakamubwira bati nubikora ntabwo uzagaruka muri runo rugo. Ikindi ni uburyo izo serivisi zigomba gutanga mu buryo burimo ibanga. Muzi ko mu bitaro iyo winjiyemo hari kubaza ngo uje gukora, uje gukora iki? Ese araza kumubwira icyo aje gukora? Ibitaro bimwe biravuga biti ahantu iyi serivisi igomba gutangirwa heza niba uje mu bitaro ni muri Isange One Stop Center. Ariko umuntu ushaka gukuramo inda hari imbogamizi yahura nayo muri Isange One Stop Center. Ariko harimo waba gutanga serivisi, ariko harimo n'ushinzwe iki? Iperereza. Wa muntu tumuha ubujyanama bukwiriye nashaka kujya kurega ajye birate kurega bamaze kubona serivisi. N'imbogamizi abaganga baratubwira ngo badashaka kubikora ngo ariko serivisi yo gukuramo inda ntaye dufite muri serivisi dutanga, nta nubwo tuzi ibiciro byayo. Ntabwo barumva yuko bagomba gutanga serivisi.
Mubagana uyu muryango uharanira guteza imbere ubuzima bahabwa ubujyanama mbere yuko bafata icyemezo cyo gukuramo inda ndetse na nyuma yuko bazikuyemo. Gusa kuba imiryango myinshi y'aba bana bahura n'ihohoterwa itamenya gahunda barimo bituma aba bana bajya bahura n'ihungabana z'ibiba byababayeho rimwe na rimwe bakaryihererana.
Nuko bibancisha muri ekogarafi nyine narabibonye, ariko numva umutima umwe wunji numva ngize impuhwe, ariko ahandi nkumva biranze. Kwicuza ntabwo byabora, ariko nyuma nagomba kwiyakira.
Mudakeneye umuntu muganira kuri ibyo bintu?
Twaganira ku buryo numva nabyibagirwa muri njye nyine. Ntabwo kujya bimvamo ntabwo byoroshye, ariko bizamvamo. Banumva nkeneye nyine umuntu ariko atabimbwiraho cyane nabwo, kuko iyo mbivuzeho cyane bituma ntekereza byinshi bitari ngombwa. Hagiye mvuga ati ubu iyo mbyihorera yari kuzakura, sinzi wenda iyo mubyara ari muzima sinzi ngo yari kuzaba iki. Ariko urundi ruhande nkavuga ati nabwo nayandi mahitamo nari mfite n'aya ngaya.
Gusa nyine numvise muri njyewe nyine niyagirije, numvise nyine ngize ubwoba ukuntu nubuye nicaye ahantu arigenya ntekereza nkumva nyine nsa nkaho nakoze icyaha ukuntu.
Iteka rya Minisitiri ufite ubuvuzi mu nshingano ze ryo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 umwaka ushize rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda. Mu ngingo yaryo ya 4 rigena igihe ntarengwa cyo gukuramo inda, rikaba rivuga ko uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana utwite, inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22, ni ukuvuga mbere y'amezi 6 umuntu asamye. Nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima ngo impamvu hashyizweho igihe ntarengwa cy'ibyumweru 22 ni uko nyuma yaho umwana aba yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'ubuzima. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Uburundi bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nakivale muri Uganda, ziherutse kwandikira urwandiko zisaba Perezida w'u Burundi kuzitahukana hamwe n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Rusenda. Bari batorotse ikambi bagasubizwa inyuma. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Uburundi bwifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze cyane cyane ziri mu karere ka Afurika y'ubuseruko no muri Congo. Aho ni mu gihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemo n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR maze bagatahukanwa. Abarenga ijana bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baciye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa na bagenzi babo bo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi Inakivale guhunguka, Rivuzimana Charles.
Umwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale ariko uyu munsi abatwifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu bumva amahoro ari meza mu Burundi. Twaje tuvamo, twagerageje kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira mu kuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro, na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa. Natwe twafifuje rero yuko twamwandikira kugira dushike mu kiriya gihugu cyacu, nuko yotwemerera yuko by'ukuri dusubira mu gihugu cyacu akabidufashamo.
Abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cyabo ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazatahukanwa vuba. Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwijwe ijya Amerika kuwa kanu heze igihe yariko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenicubahira umukuru wacu w'igihugu cyacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa vyisunze amategeko kandi mukanyamuneza nkaka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda.
Abadashigikiye ico ciyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu cy'u Buganda cabahaje indaro n'icyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi kuguma babitajeho babakingire n'umutekano.
Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu guhohotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba, kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye, ibyo byose nta biri mu gihugu, nta wubujijwe gutaha, umuntu agataha ari wabyishakiye gusa ubwoba zigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania, leta zibiri zikumvikana hakaca hakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'Abarundi.
Mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye Rusenda muri Congo batorotse kambi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri Tanganyika. Nkurikiye avuga ko aba kundwiza bazotangura gutahukanwa.
Ico kibazo rero cabo twabamenyesha ko muri leta y'u Burundi ubushikanganje bubijejwe tusanzwe tuvugira twagifashe nka nkama twarakwirikiranye ivyabo kandi turabivugana nabo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango zindwi itangura tuzoheza nabo tukabakira byisunze amategeko kandi mu gateka kabo.
Anongera koko ibibanza by'imfata kibanza byo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza. Harabavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake, sivyo. Dufise ibibanza bibiri, ici songore gishobora kwakira abantu 600, dufise n'ici kinazi gishobora kwakira abantu 1,200. Nukuvuga ko nubwo wozira rimwe ari 2,000 cyangwa 3,000 twoshobora kubakira nta nkomanzi. Baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa, abarenga gato 1,000 bavuye mu ikambi ya Mahama. Ishyirahamwe mpuzamakungu HCR yemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizomufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'2017 kubahunguka bavuye muri Tanzania. HCR yerekana ko abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato 331,000, abenshi bari muri Tanzania ahariyo hafi igice cabo kuriki Rwanda hanyuma Buganda na Congo. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tugushimire Pierre Clavier. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Haraciye imisi havugwa amajambo abibugwanko hagati ya moko mu Burundi ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega babona ko bene izo mvugo zikwiriye kugwanywa. Abo banyagihugu basaba leta gutanga ubuzima mu bwoko bwose kugira ngo abakoresha izo mvugo babure aho bahera gucanishamwo abarundi.
Izo mvugo zarataye igihe ubu ibintu byo gucanicamo nta munyagihugu nawe no abo bakigira ngo rekara bikwishyirana kuko ubu twaramaze kubona yuko habaye petite bo baduhenda kwiga abantu bato bato.
Abo nabo batajaha habona ngo bumvirize baje mu manama bakorane n'abandi bashike kwiterambere ryiza imvugo mbi zicanishamwe bo zikuramwo
umuntu akivuga ibintu nk'ivyo akimuntu nk'ivyo umva ko akinyuma y'amajambi ko ubutire mu mahoro kandi amahoro arakwiye nta muntu n'umwe yubaka ibintu nk'ivyo akaba ari umuntu afite ubwenge bwiye tumva yuko ari umuntu yubagomba gusubiza ibintu inyuma niyo nk'umuntu yubavuga ibintu nk'ivyo niyo agomba kimwimaki kumona amahoro yuzuye ivyo aho turabatutsi ivyo ntibikibaho umuntu n'umuntu
je nkaje kuri jewe nta mubi ahari twese turi bamwe igihugu ni cha twese gusa ni nabantu bo babihenda kwisanzwe kigihe ntihari ncari gihe cyo kuvuga ngonye ngo abahutu canka abatutsi kuko amamo isi kibaho canka abarundi bakibaho ivyubwoko ntivyari ho kiretse ko vyaje kuza gihe dikoronijwe leta n'umuvyeyi ni iyo kanini ya yo kundisha abantu igihugu kanini ya kandi ikintu je no saba nka leta ugira twese tunwane bora abanyimba abari ku ntwaro barabe bisunge buzabaraha ubuzi ingeri zose mu moko no mu migambwe je nkaho mperere bashaka gusanga nk'abantu bavuga ngo nyingo nakango n'umututsi cyane naka n'umuhutu ugasanga to murangira akazi nuko yoba ari umututsi cyo yoba ari umuhutu canke yoba atari mu mugambwe arimo ivyo rero biratuma abantu vya bintu vyamamwe kuko wa musanga naka ko ari umuhutu ugasanga kanini ya ubu aho baherereye nibo iko bararonka kazi cyane hariho urundi ruhande tayiko ruraronka kazi ivyo rero bica bituma biguma bivugwa kubisanzwe ciko ndabibona hoba kuzuriza bose utaravye ubucanko kuko amaze kuba nk'ibintu by'imigambi runaka ugasanga naka narimwe ngo nuko ari mu bwoko ubucanko ucusanga bituma vya bintu vya moko bikuma bivugwa y'amajambo aguma
vuba ntwa iko ayikoresha bari bekwe yikora uburyo bwo kugira ngo barabe ngene bo bagwanya ko abo bantu urumva abantu sibona inkoti zikibikwe
abariko barafasha abo bantu ntibacanishemo imana yo bafasha bakabananya ku kazi kabo bagatunwanisha tukaba umutwagira mutimwe nk'umukenge nk'uko imana yaturemye twese turabimana
iyo mvuga kugira ngo itizwe burundu nuko umuntu aramutse abivuze bamukurikirana mbere agaca kurikirana no wabibwiye akacamuyamiriza ubundi abibwiye akacamuyamiriza kugeza aho bafite bakambira akabana murega bakanamuhana niho nabandi babona yuko imvugo ibene yo gucanisha mu bantu ko ntayatugirije habi yakwiye kwa kigaruka mu Burundi uwo muntu akaza agahanwa nko byo byobaho Burundi
iyo mvugo kugeza isaha ubu turakwiye kwisezerera Burundi kuko ahubwo mbere abantu mudukuriye mube maso kugira ntigaruka kuko hamwe ugaruka oya noneho nivyo kunda ko ino leta mbyeyi turabona yuko ikirakora neza jeni tazokaruka
tete kuri ntivyonezera igarutse aya kandi ntayo nifuza ko yogaruka niba tako twose twoba turi bamwe ko ivyabaye vyarabaye vyarahepfo no gutangura bishasha
bibaza yuko ivyo vyose vyahora biba atari twebwe twabiteye ahubwo gusa iciza mbona kugera uwo munsi tugeze ko nuko umuntu yoza ariba ariyumvira yuko umuntu ari nk'uwundi tugaheza rero tukabana biturutse kuri ico tukumenya yuko umuntu ari nk'uwundi ico twobamenyesha nuko yuko abo bavuga iyo mvugo ari inkumbura rabashaka gucanishamo abantu kubera kuko kugera uwo munsi ndibaza yuko iyo mvugo ihavuye turashobora kubana mu mahoro
njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikro mari 10 na Fidel niyo ngabo mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.